Luisa, mira de Sud América. Iradizu ya Amerika isamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro mwiriwe chuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya wa kigamiro muri Sanga
muri Sanga Muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abitegereza ibintu n'ibindi bavuga ko kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atanga ikingo cyo cya kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu agira wa 47 imigambi yiwe n'ingingo amaze gutera ku igikumu zishyira imbere inyungu za Amerika ubwa mbere na mbere ivyo bita America First mu rurimi rw'icyongereza zimwe muri zo ngingo zatanguye kugira ingaruka ziboneka mu makungu na cyane cyane ku mugabane wa Afrika Uyu munsi turagaruka kuri zimwe muri izo nkihagarikwa mu kiringo cy'iminsi 90 ry'imfashanyo Amerika yahoreha amakungu yakuye Amerika mu masezerano y'i Paris guhindagurika ry'ibihe turagaruka kandi ku ngingo yo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi OMS Cheta Mwanze akorana n'ikigo cy'ubushakashatsi ku bibazo bijanye na politiki ubutunzi n'imibano muri Nigeria no mu karere ko muri Afrika yo mu burengero SBM Intelligence na Professor Waldo Krugel yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza Northwest University batangaje ko imigambi ya President Trump izogira ingaruka zikomeye hagati ya Amerika n'umugabane wa Afrika mu bijanye na politiki ubudandaji imitahe n'imfashanyo ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika byoterezwa kubyifatamo gute ku bijanye n'ihinduka ry'imigambi ya Leta ya Amerika ku ntwaro ya President Trump abantu benshi biteze nivyo tuvuga ko mu kiganiro muri sanga twatumiye Emery Pacific Iraneza yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari i Londres mu Bwongereza twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabaramukije batumire
amahoro neza
Emery Pacific ubona gute ibijanye ni leta nshasha ya President Trump ku bijanye n'umugabane wa Afrika cyane cyane ufatiye kuri vyo nariko ndavuga ingingo z'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ngizo zo kuva mu ishyirahamwe ryita ku magara y'abantu ku isi kuva muri masezerano y'i Paris kuhindagurika ry'ibihe guhagarika mu kiringo cy'iminsi 90 imfashanyo Amerika iha ibihugu byo ku isi
Murakoze murakoze ku mijambo no ku butumire bwa mbere hoho ngira ngo icyo notangura kuvuga ni ukwibaza nimba Trump cyangwa administration ya Trump cyangwa intwaro ya Donald Trump hari umugambi n'umwe yari ifite cyangwa yoba ifite kuri Afrika inyishu nuko bari bafite umugambi mu gihe bariko barategura ingene Amerika yorongorwa umugambi ahanini kuri Afrika wari ushimikiye ku bijanye n'ubutunzi ivyo bita economic engagement no ku bijanye n'umutekano ivyo bita security cooperation no ku bijanye no cane cane kugwanya abakeba ba Amerika mu by'ubutunzi ivyo bita countering the influence of global competitors aha cane cane bavuga ubushinwa rero nkuko tubizi ivyo ni navyo yanashimikira ko no mu buri administration yiwe ya mbere ariko turibuka kandi umugambi munini yari yarise Prosper Africa wo gukora imigambi ijanye no guhindura ingene ubutunzi muri Afurika bwubatse kugira ngo habeho gukorana byo hafi na Leta ya Amerika. Ibyo rero ibyo byose nubwo byari muri uwo mugambi ubu turabona yuko ingingo mu by'amategeko ziriko zirafatwa ziteye ubwoba n'impungenge zigaragaza ko uwo mugambi utazoshyirwa mu ngiro nk'uko mubyibuka muri uku kwezi yarasinye ibyo bita executive orders zikura Amerika mu ishyirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi. Iki rero Fidel no kugira yuko ari ikintu gikomeye cyane kiraba Afurika imbere y'indi migabane yose y'isi kuko aya mahera menshi yaja muri Afurika. Rero nobabwira yuko urazi nk'ibyo African Centers for Disease Control and Prevention bavuga
ntabwo ciriyemo ni ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara cyo muri Amerika.
Iki kigo kiravuga yuko Afurika izogira ingaruka nyinshi zigaragara kubera gusa Amerika ivuye muri ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu. Amerika yari nk'umufasha mukuru muri iryo shyirahamwe. Ikindi nacyo umuntu yoca yongera ko nibi watanguriye ko Trump yahagaritse by'agateganyo iminsi 90 imfashanyo zose mu buryo bw'amahera zizahabwa amakungu. Ibi rero no kugira yuko ubu nyene turiko turavugana ibihumbi n'ibihumbi by'abakozi bakora nko mu gisata cy'ibyo gutabara imbabare humanitarian aid ubu nyine tuvugana akazi kaheze sinibyo kuvuga ngo ingaruka kuva asinye bijya zaciye ziba buno nyene rero ibi byatumye habaho amaprogramu menshi yo gufasha mu makambi y'impunzi muri Afurika ibijanye n'imiti murazi yuko hariho imiliyoni zirenga 20 muri Afurika zifashishwa n'ayo mahera mu kurwanya indwara ikiza cya SIDA ibijanye na n'umutekano mu byo gufungura ku bantu bantu nikora muri Afurika amamiliyoni arenga 3.5. Ibi ni ibintu kubera iyi ntwaro gusa na policies ishyize ishyiraho bica bigira ingaruka zigaragara kuri Afurika ariko mu buryo burambuye nibazaho tuja kuvugana n'ingene Afurika ikwiye kwifata hamwe n'ingaruka zirezire zizova muri administration Trump.
Muravye mugafatira ku kiringo ciwe ca mbere ku bijanye n'imigambi leta yiwe yari ifise ku bijanye na Afurika ko muravuga ko hariho nk'umugambi Prosper Africa uwo mugambi mubona hari ikintu washitseko
nta uwovuga yuko umugambi hari ikintu gihambaye wahinduye urugero rwo kuvuga ngo warakuye Afurika ku mwanya umwe ukashobishyira ku wundi ariko wari umugambi utuma Afurika igira akse ku isoko yo muri Amerika hanyuma
ishobora gushorera ibidandazwa byayo ku masoko muri Amerika
ku masoko yo muri Amerika hanyuma ntitunibagire na wa mugambi wa African Growth and Opportunity Act AGOA nawo nyene ugiye uzohera muri uno mwaka mu kwezi kw'icyenda ariko iyi ntwaro ya Trump ntiravuga kazoza kawo twe benshi turi muri iyi domene twibaza yuko nawo nyene utazobandanya kubera yuko hasigaye amezi 8 gusa n'umugambi ubundi w'amahera menshi hagomba kuba harabamaze kubaho amatangazo cyangwa umugambi w'ingene uzogenda inyuma y'ikiringo kizoba gihetse. Ibi byose rero ni ibintu byari byarabandanije biriho kuri Trump administration ya mbere kandi umuntu yoshima ariko tutabona ingene bizobandanya.
Murakoze Professor Pascal Niyonizigi, iyi migambi mishasha n'ingingo prezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafashe twako turavuga nkizo zo kuva mu ishyirahamwe gita ku magara y'abantu ku isi OMS kuva mu masezerano kuhindagurika ry'ibihe i Paris no kuhagarika byagateganya iminsi 90 imfashanyo Amerika yaha amakungu hari n'izindi mubona ni zihengaruka ku bwanyu mubona bishobora kugira kuri Afrika muri make
mu bisanzwe Donald Trump bo uko twamubonye kuva no ku ntwaro ya mbere imbere yuko asubirwa na Joe Biden yari umuntu akengera cyane Afrika nta kintu kinini yamubwira umuntu agomba kugarukana ingingo zo gutwara zariho mu kinjana cya 19 muri Amerika ni ukuvuga yuko ibyo byo gufasha Afrika ntimubwira ikintu kinini reka mbere n'Uburaya agomba kubwereka yuko butiguye ko atazosubira kugira ngo Amerika itange ibintu byinshi mu gushyigikira Uburaya mu bintu cyane cyane byo kwivuna umwasi nacyo gituma Abanyafurika jenibaza fatakinda kinini
hanyuma ku bijyanye abahinga bakurikirana uburyo abona ibintu byogenda imigenderanire n'ibindi bihugu byo ku isi haba mu bijyanye na politike bijyanye n'ubudandaji babona ko ashyira imbere inyungu za Amerika yamara bitavuga ko ashobora guhagarika gukorana n'ibindi bihugu mu gihe abona ko hari icyo Amerika ikuramwo ku bijyanye na Afrika Afrika turazi ko ifise amatungo kama menshi mwibaza ko azoyiheba burundu canke azokoresha ubwo buryo bita mu cyongereza transactional approach
ego nibyo burya Donald Trump arafise uburyo bwo gutwara usanga avuga ibintu atazokora udashobora kumenya ko azobikora hatageze icyo gihe ngo ubone yuko ivyo yavuze abikora hari n'igihe avuga ibintu kugira aterane ubwoba turibuka mbere igihe yatera ubwoba akavuga ko agira atere Korea ya ruguru abantu bakanabitinya nje abanyeshuri barambaza ati none hagira haba intambara ya gatatu y'isi yose ya murarindira murabe kuko nashaka gutera Korea ya ruguru azi yuko ifise cya kigwanisho ruhonyanganda nibyo byaciye biba ahubwo yaciye atuma ko Kim Jong Il ngo bahure bayage kandi anavuga yuko ari umuntu mwiza cyane Afrika yayikeneye rwose nkuko Afrika irimo ubutunzi bwinshi Afrika irimo abantu benshi bakiri bato bafite inguvu bashobora kuja gukora muri Amerika kuko Amerika irakeneye abakozi cyane mu mahinguriro no mu bindi ku buryo ibyo avuga kenshi mu guterana ubwoba no kugira akanga abantu bajugunyise bamutinye nayo ubundi bwo nibaza ko atakintu kindi nazohindura mu buryo Afrika yahora ikorana na Amerika cyane cyane muri ibyo abantu baja gukorayo ibintu byo kuba ubutunzi buri muri Afrika
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite Nzara Nyimana Jean Marie Vianney uratwumva
ndabumva
uduhamagaye urihe
mpamagaye ndi i Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo baza batumire cyangwa icyumvira ushikiriza
ikibazo kijyanye n'ira gahunda yo guhagarika inkunga mu by'ukuri kugira ngo icyemezo nk'icyo gifatwe icyari kigamijwe ese yaba ari mu nyumvishirize ku bihugu n'ibindi byari bisanzwe bihabwa za nkunga cyangwa ni politiki yo kugira ngo yenda nabo ubwabo babashe ku ya za nkunga batangaga bakoreshe mu kwibuka ku igihugu cyabo nicyo nshaka kujya mu menyo
ndabashimiye
cyangwa se niba ari
ndabashimiye mu mwishure Emery Pacific iraneza
ni kibazo cyiza agira ati mbega iyi ngingo yo guhagarika imfashanyo zija mu makungu zoba ziva kuki nibaza yuko warakurikiye ingene Perezida Trump yiyamamaje nkuko no muri mu ntangambarara
Mvuze Fidel avuga ati Amerika n'abanyamerika ubwa mbere rero agishika giheza kurahira nibaza ko yari yanabiteguye atararahira yaciye afata ingingo zerekana ko mu by'ukuri ibyo yavuga mu kwiyamamaza agiye kubishyira mu ngiro ni ukuvuga le fanatique muri politike kugira le fanatique n'abantu ngira akamaro kandi utegereza kubashimisha naho ubwo butahuza nabo nimba yaravuga mfashe ubutegetsi ni Amerika n'abanyamerika ubwa mbere agaca ashika afata ingingo zerekana ko amahera yose yaja gufasha abantu batari abanyamerika ayahagaritse burya abari bamukurikira bo bamukomera amashi kubera yuko ni inzira ya politike yo kwerekana yuko aje kandi babandanye bamwizigira mu bisanzwe ariko arondera icyizere kibandanya mu banyamerika ahanini benshi bamutoye kubera ibyumviro byiwe rero icyo ni kimwe hanyuma icya kabiri arafite ibyo yanemeye atahandi amahera agomba kuva kugira ngo abikore kuko bitari bikogwa atabanje kurondera ibindi ahagarika ikindi naco Trump murazi yuko arafise n'amashirahamwe yari yaragiranye ingorane nayo Trump ntaheranwa ego nk'irishirahamwe mpuza makungu ry'amagara y'abantu urazi yuko n'ubundi muri administration yiwe ya muntwaro yiwe ya mbere yari yagiranye ibibazo naryo ari no mu mugambi wo kuraba ingene yobahana mugabo umwanya ntiwamufundira ubu rero ibyo ntiyabyibagiye yashyize agaruka ahagarika amahera ya Amerika muri ibyo hariho rero ibintu byinshi kimwe no kubera ukuntu Trump wenyine ubwiwe ameze n'intwaro y'ingene imeze ica kabiri no kubandanya arondera icyizere kirenze cyaba mwe bamushyigikira kugira ngo abereke ko ibyo yababwira ariko arabikora ica gatatu ni no kurondera uburyo bw'imigambi imwe imwe yemeye yemereye abamutoye itari ifise bije ubu akavuga ati inzira ibije zija mu banyamerika zija ahantu mu bantu batari abanyamerika reka mbe ndabanza ndazihagarike nawe ko ntoro ntamwo ibikora ibyo nemereye abanyamerika
murakoze kumwe ko telefone kandi dufise Ntezirije Onesphore uratwumva
ndabumva cyane
uduhamagara wihe Onesphore sakabazo cyanke icyumviro shikiriza ubishikirize
Ese nashaka kuvuga
yego
nashaka gusikiriza kuri icyumviro cya perezida avuga ati ashaka guhagarika ifasha abagize bose zishobora gufasha Afurika ya Afurika ibihugu ibihugu bitari Amerika
ikibazo ni ikihe
ikibazo ni iki none se ko ahagaritse izo fasanya nibwo abona ikintu nyamukuru wa Amerika izo kayunguka n'icyahe
murakoze mwamwishura Professor Pascal
ego me ibyo Donald Trump abigira ni umudandaji ubwa mbere bwo mbere yo kuba perezida avuga ati amahera yahora agenda muri Afurika cyangwa ahandi aza gufasha abantu acaza muri Amerika afashe Amerika kuwavuga ati ikintu ndondera cyane ni uko Amerika yoshobora yosubira gukomera nk'uko yari imeze kera ibyo nibyo aguma arondera ni ubutunzi bwa Amerika avuga ati ngabanye cyane amahera aja hanze ahubwo nongereza yakora muri Amerika kugira Amerika igume ikomere cyane ku isi yose
hanyuma Emery Pacifique twavuze nta ayo mategeko yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu yateye ku igikumu ashobora kuzabwira ingaruka muri Afurika kuba ariko baratwumviriza ngo basigurira nko ibyo Amerika kuva mu shyirahamwe OMS kuva mu masezerano y'i Paris n'ubwo bagarikiza izo mfashanyo n'ahari ivyagateganyo nkaba ariko baratwumviriza batumva neza ingaruka bishobora kugira kuri Afurika ngo basigurira muri make
reka duhere ku no ku Burundi imbere y'uko tuja muri Afurika ngira ngo akarorero muradi yuko nk'amahera y'umugambi wo kugwanya ikiza ca sida isi ashika no mu Burundi kandi turazi yuko abarundi benshi cyane iyi miti bayironka kuri gusa murazi yuko niyo bishitse ntishike ku gihe abantu bagira ibibazo bikomeye ubu rero ayo mahera yahagaze no kuvuga yuko hari abarundi hari abandi banyafrika benshi nakubwiye yuko abantu baba bari miliyoni 20 z'abantu bagiye kugira ingorane kuko urazi nk'u Burundi ikigira pice ica isubirira ayo mahera ni kuvuga yuko n'ingaruka zigaruka ni naco gituma abarundi abanyarwanda abumva ururimi bose bariko baratwumviriza ibisi bintu izi ngingo zoroshe nubwo muri uno mwanya ari ingingo z'umwanya muto iminsi 90 ni bintu byica abantu ubuzima bw'abantu kubera ingingo buzokononekara byinshi cyane abantu ntibabifate gusa mu buryo bwo kuganira politike no kuganira imigambi ya politike n'ibintu turiko tuvuga amahera nk'akarorero ishyirahamwe nta murundi atazi ishyirahamwe ryitwa USAID USAID amahera ibice binini byayo kubera iyi ngingo ntazoboneka muri uno mwaka jewe mbora muri domaine humanitaire ndazi
mu bijyanye n'ibikorwa byo gutabara
ndazi yuko turiko twiyumvira nta nyishu tubona kuri ibi bintu abantu ndavuga nk'akarorero mu bijyanye na securite alimentaire ibijyanye no kurondera imfungurwa zikwiye kandi ingirakamaro ku mubiri mu bantu Afrika tubiteze ni urwego itarashika ko muzi amakambi y'impunzi ari muri Afurika ko arenga 1000 abo bantu bose bajya nabi babayeho nabi hariho amahera yari yarabagenewe abatunze abo bantu bibaza yuko bazotungwa n'amaleta yo muri Afurika yane aha turiko tuvuga ibintu life threatening ibintu bigeramiye ubuzima bw'imiliyoni z'abantu muri Afurika kubera ingingo nk'iyo ni ukuvuga rero abanyafurika batwumva bumve yuko ari ibintu bikomeye iri shyirahamwe turiho turavuga ry'amagara y'abantu ku isi fata n'umugambi wa malariya ninde atazi yuko umugambi wa malariya uriho mu Burundi mu bihugu byose byo muri Afurika uzi uwo mugambi uriho mwibaza yuko aya mahera ava he igice kinini ni muri Amerika no muri Union Europeenne ni ukuvuga yuko hazubaho ingaruka zigaragara nyinshi cyane kuri Afurika ndetse ko kumbure muri kiganiro tushobora no kuvuga n'ingene Afurika yabyifatamwo mugabo abantu babanze bumve yuko atari ingingo zoroshe ntibumve ingingo ni Trump yabafashe ingingo muri Amerika akibifata bijya hariho abantu ubuzima bwaciye buhinduka muri Afurika ubu turiho turavuga
murakoze Professor Pascal harababona hamwe Joshika ntiyagire imigambi iboneka irashe ya Amerika kubijyanye n'akarere ka Afurika umugabane wa Afurika ko ibihugu bishobora kuhakurira koyoko ari nk'Ubushinwa n'Uburusiya niko mubibona
ibyo ego birumvikana kuko abarusiya n'abashinwa bari basanzwe batumvikana na Amerika cyane barashobora guca baronka ijambo ryo kuvuga ati nimurabe Amerika ntigomba kubafasha twe turashobora gukorana tugashika ku bintu bikomeye ariko turazi yuko Amerika cyo kimwe n'Uburaya bw'uburengerazuba ni bihugu byari bimenyeye gukorana na Afurika mu bundi buryo uburyo bwatanga amafaranga menshi abanyafurika batari bake bakatorera akoyoko ariko burya Uburusiya n'Ubushinwa ingene bifasha ntibifasha cyo kimwe na bijya bihugu bya Amerika canke Uburaya bw'uburengerazuba kuko kenshi Uburusiya n'Ubushinwa bifasha amareta ugasanga amafaranga batanze n'amafaranga afasha mu gisirikare afasha mashyirahamwe mu mahinguriro arongowe na leta ku buryo naho data wanje iyo fashanyo yabo yoboneka mu bintu bimwe bimwe by'igihugu ntashikira abenegihugu uko ifashanya muri Amerika niyo mu buraya bw'uburengerazuba ishikira abanyagihugu abenegihugu aho baba mu buzima bwabo bwa minsi yose. Kira noneho Uburusiya n'Ubushinwa bitanga amahera menshi mu bintu by'ifashanyo basindi inzira yo gufashanya itaboneka cyane mu benegihugu.
Murakoze Idrissa Bakungu araduteye akamo ku telefone, uratwumva?
Ndabona bane bamwe bakuriye neza.
Uduhamagara bihe?
Imerere yari kigeze mu Rwanda. Ni kuvuga ngo ndaje gushimira mutume gwa kumiye bimanga kwita kibazo gihari nyine. Ni kuvuga ngo twebwe abanyafurika cyangwa ane mu yike cyane abanyafurika ni kuvuga ko bizatugora cyane. Ni kuvuga ngo kuba Amerika yivanye muri uriya muryango bizatugira ingaruka nini cyane, nini cyane ku buryo waba urugendo mwiza wa rwego cyane. Ni ukuvuga ngo Amerika yashyiragamo amafaranga menshi natwe nyine ikatugira n'aya mafaranga ishyiramo nabyo akatugeraho.
Ushaka kuvuga uwuhe muryango? Uri uvuga umuryango uwuhe? OMS?
Yego. Ni ukuvuga ngo uriya muryango Amerika yivanyemo bizatugiraho ingaruka nyinshi cyane. Bivuze ngo imiti izongera yikube inshuro zirenga ijana kubera ngo ubucuruzi bwacu bw'abakene cyangwa abanyafurika bamwe bamwe badafite ubucuruzi bizabagiraho ingaruka kandi zikomeye n'ishobora ko abanyafurika bakomeza kwigira nyine. Ubona ko twamaze iminsi tubona ko Amerika ishyira amafaranga menshi ntabwo twebwe tuyajya kwibagirwa kwishyira hamwe kugira ngo twihaze muri byose. Ni ukuvuga ngo rero ndisabira abanyafurika kwihangana tukigira uko twifite ahubwo nisabira ngo Amerika ko yahindura igitekerezo nuko bidashoboka ko natwe abanyafurika byadufasha cyane.
Ndabashimiye, murakoze.
Ege, murakoze.
Professor Pascal Montarazye ndavuga ko ari ivyimviro bikomakomeye ingingo nkuru nkuru leta ya President Trump yakurikije bari bashizeho urwandiko ufise impapuro 920 bise Project 2025 no kuvuga ibitegekanye imigambi azoshimikira ko muri iki kiringo ciwe kigira kabiri. Umutarabye muri ivyo harimwo guhindura uko Amerika ikorana na n'umugabane wa Afrika bagashira imbere cyane cyane ivyerekeye inyungu za Amerika mu gukorana mu bijanye n'ubudandaji bifatiye ku masoko igenga bakavavanura mu buryo bushoboka no gushimikira ku mfashanyo baha umugabane wa Afrika harimwo n'ivyo Pacific Emery yavuze byo namwe mwabivuze mwabiciye ko byo guhiganwa kugerageza guhangana n'inguvu n'igihagararo byo Bushinwa no Burusiya ku mugabane wa Afrika harimwo n'ikibazo cyo kugwanya iterabwoba ku iterabwoba ni ikibazo kiri ifite ingaruka ku isi yose gishobora kugirana ingaruka kuri Amerika n'ibindi byo gukorana n'ibihugu byo muri Afrika aho babona bashobora gukuramwo inyungu mu migenderanire. Mwitegereje iyo migambi si yose mugabo umuntu afashe nk'iyi ariko ndavuga mubona bizogira akamaro gute Afrika?
Afrika nibaza yuko abanyafurika benshi barazi yuko atakarusho kanini bazoronka muri politike nshasha ya Donald Trump. Ngira ngo igikomeye ni uko bazogerageza kwibako bakavuga basizi tukizeye cyane kuri Amerika reka twibeko. Ariko hariho n'ikindi kintu gishobora kuba ni uko Donald Trump uko yaje afise ubutegetsi bukomeye cyane afise n'imigambi itera ubwoba abantu benshi kasi Afurika gusa na za Canada za Denmark n'ibindi bihugu mu bisanzwe byari bifitanye imigenderanire myiza na Amerika. Ibyo byose bishobora guhinduka muri imyaka ine azomara atwara Amerika. Uti kubera iki? Kuko burya ubw'amagambo wiwe w'abarepublika abantu bagerageza kwisunga ibintu bya kera bagerageza kwisunga ubukomezi bwa Amerika ntibumvikana cyane gusa hariho bamwe bamwe batembera ibyo Donald Trump akora ashaka. Hanyuma ikindi nacyo n'aba bademokrata bashaka ko ibintu bihinduka
muri Amerika na handi kisi nabo ne ntibazemera ngo Donald Trump aguma akora ivyo ashaka mu gutera ubwoba ibindi bihugu byo ku isi, bazogerageza kwinanasa babyanke ku buryo harya muri iyi myaka ine azomara atwara nawe ntazoroherwa. Hariho n'ibindi bintu bizoshika kuko muri politike nta munyepolitike n'umwe yamafise inkomezi zo kurwanya ibintu byose biza bimunanira. Arashobora gushikirwa n'ibintu akananirwa n'ingene yubyivuna ku buryo Donald Trump nawe azogira ingorane, azogerageza guhisha kuko politike niko imeze, umuntu agerageza guhisha ntibizoroha ntibizomworohera byose biri imbere bishobora kumuzanira amananiza.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Nduwimana Innocent, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uduhamagaye uri hehe Innocent?
Ndamukanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cy'imviro?
Ni kibazo n'icyumviro.
Ubushikirize?
Yego ngarutse ku ngingo Donald Trump yarayafashe, cyo ndabona nitohumuriza nk'ibihugu bimwe bimwe byo ngaha muri Afurika iwacu, nko guhagarika imfashanyo iminsi 90 cyende batakoye hose gufata iyo ngingo. Hariho ibihugu bitokera ingorane ndabye ntiyari kwihuta guhagarika gufata izo ngingo, na cyane cyane kandi hari ibihugu bikanye kandi yofa. Hariho n'ikindi kigira kabiri kuba muri cya shyirahamwe rya rijejwe impunzi ku isi, naho nyine cyenda bona hariho ibintu bigiye kuyangara byinshi. Hari ingingo zimwe zimwe yagiye arafata zidahumuriza Abanyafurika, cyenda bona arakwiye nko kwicara hamwe akamanza agakosora ingingo zimwe zimwe nko kwirukana Abanyafurika kandi bari bahafise ubuhungiro n'ubwenegihugu, agaca abihukana ihuti batamanje no kwegeranya n'utuntu tw'iwabo. Nico zose ni ingaruka mbi bazogira bashitse mu bihugu byabo. Barakwiye kuraba rero bakicara hamwe n'ababijejwe bagasubiramo bakaraba izo ngingo yafashe bakasubiramo bakabitorera umuti, kuko nka twebwe Abanyafurika hamwe hamwe tugiye kugira uruhombo runini. Niciyumviro n'interahamwe nico nashaka gushikiriza.
Turagushimiye Nduwimana Innocent.
Yego murakoze kuduhamagara ku ishuri rya Amerika.
Nitanga Simon nawe ari ku murongo, uratwumva?
Murakoze ndabumva neza.
Uduhamagara wihe Simon?
Ni Simon Magne Fernandez.
Ufite ikibazo ubaze abatumire cyangwa icyumviro shikirizo bishikirize?
Ndagira ngo umutuzi ko mubaze icyo kuba wenda ONU ya Amerika yabikuyemo umutayo wayo, ntabwo byaba ari amahirwe wenda kuri Afurika kuba nabo batangira kwiga uburyo bakibesha aho batahindiriye imfashanyo za Amerika. Ikindi amubwire kuba wenda Amerika hari bimwe na bimwe yahaga Afurika byagabanuka, ese ntibyaba bigabanyije akarindi kayo ko kuguha inkunga ikaguha n'amategeko yo kubikoresha uburyo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa ikaguha ya madeni menshi nk'aya ariko kumva ubushinwa bwawe Afurika, amadeni aremereye arengeje ubushobozi bwa Afurika n'ibihugu muri rusange, usanga nk'igihugu kigaho bakibarira amahirwe ngo muri kimwe babara ko bageza aho igihugu ngo ariko bitoza cyane ubona kubera amadeni kiba gifiye igihugu kindi. Ambwire ntabwo yaba ari amahirwe amwe wenda yo kuba ibihugu bya Afurika byashakamo ibisubizo kuri ibisubizo byo kuko bitaboneka, ahubwo nyine bwari amahirwe kugira ngo ibihugu bya Afurika nabyo bitangire byishyire hamwe bikigeze mu mugozi umwe yuko nta muntu wo kubifasha wundi uhari.
Murakoze.
Murakoze.
Mu mwishyure Emery.
Ati mbega ihagarikwa ry'imfashanyo ntiyoba ari amahirwe kuri Afurika yo kwironderamo inyishu ku bibazo byayo. Mu bisanzwe inyuma y'imyaka irenga 60 Afurika yikukiye, ntitwari dukwiye kuba turi umugabane w'isi utewe impungenge n'ingingo z'igihugu icyo cyose ku isi ihisemo kudatanga imfashanyo muri Afurika. Niyo mfashanyo zitwari tuyikeneye mu bisanzwe, mugabo aho siho turi turazi impamvu
zahari ni kubera uburongozi bubi bwo muri Afrika twagiye turaronka tukibandanya turonka gutuma Afrika ikiri umugabane w'isi usegerereza nkoresha iryo jambo ribi kuko niko biri rero benshi mu bijanye na leadership bavuga bati
ubuyobozi
mu buyobozi bagira bati iyo ikintu kigutunguye hari igihe kaba ari n'akaryo arakagohe upfuniwe kugira ngo usubire urabe mu by'ukuri icyo ukwiye gukora ibyo rero ndemeranya nawe yuko nubwo atari yo nzira nziza yo kuhindura yo kuzana impinduka kuko n'inzira izotuma ubuzima bw'abantu benshi businzikara muri Afurika ariko ibi bikwiye kutubera icyigwa cy'ingene dukwiye kwigenza nk'umugabane wo umwe mu migabane ifite itunga kamari isi yose urumbira ariko rero n'ikindi cyo natuma mbere tufata iyo ngingo nuko Trump nuko yosubizaho iyi mfashanyo nyuma y'iminsi 90 kandi hari imfashanyo zosubizaho ndabyizikiye mugabo ibijanye n'umugambi wa politiki wo wiwe kuri Afurika byo bizohinduka ni ukuvuga uko iyi bita transactional approach kugira gusa imigenderanire ishingiye ku nyungu ni ukuvuga ngo nimba Amerika atanyungu ifise mu kintu acizokora muri Afurika ibyo nizo bita transactional approach ni ukuvuga rero yuko nimba tuzi yuko uwo ari umugambi wa politiki y'ubuyobozi bwa Trump Afurika tugomba gushyiraho ingamba zo kutaba abantu igihe cyose ubuzima bwacu buzoba buhagaze ku mfashanyo mvamakungu hanini zivuye muri Amerika dukwiye kugira ibyo abayobozi bamwe bamwe bari barabonye kuva kera muri Afurika ibi twita intra-African trade urudandazwa hagati y'abanyafurika bo ubwabo nicyo kintu cyonyine gishobora kuba umuti w'izi mfashanyo zose ziva mu bakungu hamwe ubwo rudandazwa rukozwe inyungu ivuyemo igakoreshwa neza Afurika irashobora gushika ku rugero itoba igikeneye iyi mfashanyo ikibazo rero no kwibaza ni kubera iki abayobozi bacu badashiraho badakurikiza ibyo bemeranije kuko murazi ko hari umugambi witwa AFCFTA ni nyine twavuga African Continental Free Trade Area ariko murazi yuko nka Perezida Kagame abayobozi bamwe bamwe nka Perezida Mbeki mukapa kiriho bari abantu bavuga cyane iki kintu ariko urabona yuko abandi bayobozi muri Afurika basa n'abatagishyizemo ingufu kubera impamvu tutazi iyo biba byarashyizwe mu ngiro kuva icyo gihe abo bandi bayobozi bari baragerageje ko byokora ubu Afurika ntituba dutewe ubwoba n'ingingo nk'izi ikindi Afurika igomba gukora Afurika igomba kugwiza zino kwita diversified economic partnership kugwiza abandi bantu baza mu rudandazwa rwo muri Afurika yandi mashyirahamwe n'ibindi bihugu urabye ingene tufise iyo migenderanire na Amerika ni nk'uko nk'uburaya dusa n'ababyibagiye muri ino myaka 15 iheze ariko uburaya ni isoko rinini ubushinwa ni isoko rinini Afurika yo mu yo hagati Middle East Asia yo hagati hariho ibyo twita emerging economies ibihugu biriko birazamuka n'ingoga mu by'ubutunzi nka za Brazil ibi ni bihugu tugomba kuzana mu migenderanire y'urudandazwa kuko n'ahantu hova itunga ryinshi kuko bose bakeneye
murakoze ese kiyera ndayikengurukiye uratwumva
Ejo ndabumva cyane.
Uri he?
Jewe ndi ku ntega mikino ni komine ntega intara ya Kirundo mu gihugu cya Burundi.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ubishikirize?
Ego, ni icyumviro.
Mugishikirize?
Ego ama jewe ndavuga kubijanye na Afrika. Ego mu bisanzwe umugabane wacu wa Afrika ni umugabane ukiri mu nzira y'amajambere, kandi Afrika nta bandi bo kuyiteza imbere atateze nyine abanyafrika abiwacu. Rero kwitega imfashanyo mva makungu cyangwa se Amerika cyangwa se abanyaburayi uko aribo bazoduteza imbere, numva yuko twebwe abanyafurika bwacu tukora amaboko mu bihugu tugakora tukareka abadusamaza nk'intambara nk'ibyo biriko biravugwa muri Congo. Urabona yuko ari ibintu biza kusubiza inyuma umugabane wa Afurika. Si ibintu byiza rero, twebwe rero ubwacu abanyafurika tuba dukwiye gushyira hamwe tukagira ubumwe tugatezanya imbere no gufashanya muri rusange dukoze tukareka kwizera imfashanyo mva makungu. Ego niyo ntererano yayi wanjye.
Ndabashimiye cyane, murakoze.
Ego murakoze.
Sostene nawe nyine ari ku murongo, uratwumva?
Ego ndabumva cyane muri Amerika.
Sostene udoteye akamuriyo?
Gera nsanze no murundi ariko abasanzwe ntuye mu gihugu cya Kenya.
Ikibazo cy'imviro?
Yewe ni ikindi nashaka kubera ku bijyanye n'igihugu cya Amerika cyatwikuye bavuga kugufasha umugabane wa Afurika. Ngerageje kuraba hari ibintu byinshi mu bisanzwe Amerika yari isanzwe ifasha ibihugu bitandukanye, bavuga nk'ibiri munsi y'amajyambere y'umugabane wa Afurika. Ariko kuba Amerika n'umukuru w'igihugu cyayo mushasha yafashe kuvuga cyarahagaritse imfashanyo yotanze ku mugabane wa Afurika cyangwa ibihugu bya Afurika, ingaruka zizoba nyinshi kubera ko ibihugu byo muri Afurika nyinshi biracyari hasi cyane. Bisanzwe nk'ibintu bijyanye n'iterambere, hariho ibihugu byarabikoreye ibintu bijyanye n'iterambere mu bihugu byayo bivuye ku mfashanyo ziva mu bihugu bimwe cyangwa bimaze gutera imbere kurusha. Rero ndabona kuko nta kundi bari bugire bizatuma nabo bashobora kubona ko nta kundi kuntu bashobora gukora nyuma y'uko ubufasha bwa Amerika bujya buhaguye. Bizatuma ibihugu bya Afurika nabyo bibona kure nabyo bitangire kwiteza imbere ubwabyo.
Murakoze.
Ego murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku migambi mishasha ya Perezida mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'ingaruka iyo migambi ishobora kugira ku mugabane wa Afrika. Nkaba ndi kumwe n'abatumire Emery Pacifique Giraneza no Nusu Ivyereke imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashyirahamwe akora imirimo y'ubudandaji ari Londres mu Bwongereza, na Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi. Professor Pascal, ikibazo iki cari mukira mukibona gute mu byo President Trump yashize imbere ashaka abantu bose bari ngaha batabifitiye uburenganzira cyangwa bakoze ibyaha ngo kubirukana? Hariho urutonde rw'abazo kwirukanwa igihugu ku gihugu nk'u Burundi, nibaza ko bashika nk'amajana 460. Mubona icyo kibazo mukibona gute? Ni ingingo nziza cyangwa bifite iyindi migambi yinyegeje inyuma ku bwanyu?
Icyo kibazo ni ikibazo kitoroshe kuko abimukira muri Amerika bafise akanini cyane, kuko turazi ko bakora mu mahinguriro akeneye abakozi benshi, ariko Amerika yonyine ubwayo ntabifise. Icyo cyo ni ikintu kiboneka. Ikindi nacyo uko azobirukana ni ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba uburyo bwinshi cyane kubarunga iwabo, ku buryo nibaza yuko atobishobora kurugika bose abantu babimukira bagiye mu Amerika. Mugabo urumva aragerageza uburyo bwose akerekana ko agiye bikora ku bintu byatumye atogwa, kuko Abanyamerika nk'aba b'abazungu benshi barabazwa n'ingene babona abirabure n'abandi banyamahanga ari benshi muri Amerika, kuko bishyiramo ngo n'abantu bazohebwa basubirira hanyuma ngo ubwoko bwabo ntibukiboneka ngo haboneka abanyamahanga gusa. Ibyo yarabigira cyane abikeneye mukamo kuko mu byatumye atoza birimo, ariko kugira ngo abishyire mu ngiro nibaza ko atari kintu kizoroha cyane. Ikizoroha kuko Amerika irakeneye abakozi badasaba amahera menshi. Icya kabiri ni ukuba kubegeranya ahubwo barungike mu bihugu byabo bisaba uburyo budasanzwe kuko ni benshi cyane. Turetse yuko hari abazoronka uburyo bwo kwinyegeza kugira ngo abapolisi cyangwa abandi bahiga ngo babarungike iwabo batazoshobora kubabona byoroshye.
Murakoze. Pacifique, ku bijyanye n'iyi umugambi worohereza ibihugu byo muri Afrika gushorera ibidandazwa byabwo byo mugabane bidatanze amatagisi muri Amerika, AGOA, nkuko wari wabivuze mu mugambi ikiringo cyabo kizorangira mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Hakaba ari impungenge ko President Trump ashobora kutongereza igihe ikiringo cyabo. Kuba twumviriza uwo mugambi gushika ubu, hari ikintu gikomeye woba warakoze ku bihugu bifisemo inyungu byemerewe kuwukoresha? Hamwe buhava hari ikintu kizohinduka kinini?
Hari ibihugu byinshi byungukiye muri uwo mugambi. Kero notanga mu bitwemereye n'igihugu cya Kenya. Ni umugambi wari waruguruye n'ibintu Afrika itari isanzwe ishora muri Amerika, nk'ibijyanye no kwita industry textile, ibijyanye no gukora n'ibijyanye nabyo. Afrika, aya mashyirahamwe menshi yari yaraje mu bihugu nka za Maroke, ibihugu bimwe byo muri Afrika y'uburengero, gushyira imitahe minini muri Afrika kubera hari abakozi batazimbye. Umugambi mwiza ni umugambi Afrika yungukiyemo, ni umugambi usaba gukerebutse ibihugu bikerebutse. Nibyo ahanini byungukiyemo ibihugu bitanu biri mu mubano, ibihugu usanga bifite uko bitunganijwe neza. Ariko wari umugambi muri rusange munini, wari waruguruye isoko rinini kuri Afrika, dandaza ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba rero uwo mugambi utazobandanya, ni ukuvuga yuko mu by'ukuri Afrika igiye kubomba amahera menshi cyane, kandi ibi nabyo bizogira ingaruka ku bakozi bakora muri ayo ma industry, bakora muri ayo muri ubwo rudandazwa rwo hagati ya Afrika na Amerika.
Nawe Professor Pascal, ku kibazo kijyanye n'abakundana basangiye igitsina, hari ibihugu byo muri Afrika nka Uganda n'ibindi bitari bike byafashe amategeko akomeye yo kugwanya inyifato nk'iyo. Trump mu mafaranga azogabanya imfashanyo zija muri ibyo bihugu, hakaba harimwo izofasha abo bantu bakundana nabo basangiye igitsina. Mubona ibyo bihugu byo muri Afrika kuri icyo kibazo bihuza na Trump kandi bimushimira kuri icyo mubivuga kwiki?
Ibyo ni ibintu bigaragara rwose, kuko burya mu mico y'Abanyafurika munsi ya Sahara ni uko mu bisanzwe abantu bubakana kugira barondoke bagwize umuryango. Ibyo kubaka hagati y'abantu basangiye igitsina muri Afurika ni ibintu bitavugwa, bitaboneka, kandi benshi badaharanira. Ni nacyo gituma Trump muri politiki yiwe agerageza kwerekana yuko ibyo bintu bidategerezwa kubaho. Iyo nzira ni inzira yemerwa cyane muri Afurika. Yego, mwavuze Ubuganda, hari ibindi bihugu muri Afurika bigerageza kwerekana yuko bitabyemera, na za Kamerune, abandi nabo barihorera. Washaka mbere n'imbere y'umunzi w'abazungu hajya hariho abantu basangiye ibisiga bashobora guhuza, mugabo barinyegeza, ntibaja hejuru, ntibavuga, ntibaboneka. Nicyo rero Abanyafurika bakunda cyane ubu. Icyo kintu cy'abantu basangiye igitsina n'ukuri nicyo kintu kiboneka yuko Trump agiye yahuza n'Abanyafurika batari bake munsi ya Sahara, bavuga bati ibyo bintu mishando ntabyo twemera ntabyo tuzofatwa imeye
murakoze dufite ku murongo wa telefone umwanya ugiye kurangira dufite Paul ni Paul ku murongo uratwumva
ndabumva
munyarutse nyimba mfite ikibazo n'ikimvira
cyumvira ariko se bwa mbere bema kuva ku intwaro ya Trump batorewe kuba perezida wa Amerika cyuke twarashimye cyane kubona abacya ngingo yafatira abana bahuje ibitsina ishyira nk'abanyafurika twebwe ibyo ntacyo bisaba ko cyaje ariko ikibazo gihari biba kungene abanyafurika ariko afatira numva kihibihana karaba nk'ibi yagiye guhagarika ibyo gufasha nk'ibyo kurwanya icyorezo cya cumi na sida karaba ibyo abimukira birateranye intego ya cyane
nashaka ndababaze Emery Pacifique igira neza mu kurangiza tubako tuvuga ikibazo mwagiciye ko gatoyi ukugene Afrika yo vyifatamwo kubijanye n'imigambi mishasha ya Amerika abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga kukitora kugira ingaruka zidashemeye kuri Afrika niki mwabivuze muri make hari umwe mu baduhamagaye yabicishe ko ko Afrika ikwiye gusenyera ku mugozi umwe ikabonera isomo mwo bisigura neza ivyokogwa
novuga hanini yuko bimwe bimwe nari maze kwivuga ariko hariho ingingo nibaza zihuta Afrika ikwiye kugira gufata ningoga imwe ni navuze ijanye no kutavaho mu by'ubutunzi yizigiye cyane Amerika ikagerageza ikarondera abandi bafatanyabikorwa mu by'ubutunzi bashobora kuzana inyungu muri Afrika nari natanze akarorero ku Bushinwa ka Union Europeenne k'ibihugu by'Abarabu n'ibi twita emerging economies ibihugu biriko birakura n'ingoga za Malaysia Brazil n'ibindi bihugu ariko bikaba ari umugambi wizwe neza ushobora kuzana wanashaka n'itunga riruta ryo twokura muri umugambi w'urudandazwa hagati ya Amerika na Afrika ikindi nari navuze ni ikintu kijanye n'uko Afrika igomba kuba industrialize kuko buriya iyo
kwijukira amahinguriro
no kwigira mu byo gukora ibintu kuko iyaba icyo tugifite ntabwo bayi byose byo dutera kuko iyi politiki ya Trump ahubwo yari guca idufasha ibita transactional relation ibi byo kuvuga ngo inyungu yanje niyo nshyira imbere nawe ushyira imbere y'iwawe hanyuma duhuriye dufite inyungu gusa ufite ibyo udandaza bihinguriwe muri Afrika kuko muri azi ibintu baraza bakabyimba bakabitwara bikaja guhingurirwa ahandi Afrika rero igomba gushyira imbere amahinguriro kuko iyo ufite mu kirundi bavuga ngo agakecuru gahishije zikabura buzu ni ukuvuga ngo iyo ufite ibintu udandaza abantu baraza baba abafunzi baba abanzi baraza bakabigura nibaze ko akaro tubona ku Bushinwa ari akarorero kagaragara tuvuga yuko Uburaya na Amerika aribo baguzi ba mbere b'Ubushinwa tuko bakunda Ubushinwa cyane bakunda ibyo bintu Ubushinwa bukora ikindi nacyo dukwiye nk'abanyafurika gushyira imbere cyane rwose ni ikibazo kijanye n'umutekano hagiye kuba ingorane muri Afurika
uheraheze kurangira
kubera yuko Trump agira ati ibyo hanze ntibindaba abanyafurika nabo urabazi akajagari turagakunda izi ntambara nyinshi akaroro ni intambara iri muri Congo urabona Amerika nta kintu kigaragara irayivuga ko kuko ntibibaraba abanyafurika rero ntitutaba abantu bakuze ngo twumve yuko kujyana hagati yacu ataco bimaze hazovuka n'izindi ntambara nyinshi kuko abahora batukamwo mabisi nka Amerika bazokwirabira
hirya murakoze cyane murakoze barabatumire Emery Pacifique gira neza none so ivyereke imigenderanire y'ibihugu n'itunganywa neza ry'amashirahamwe akora imirimo y'ubudandaje ari Londres mu Bwongereza na Professor Pascal Nionizigiye yigisha ivyereke imigenderanire y'ibihugu muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yigenga ari Bujumbura mu Burundi ndabashimiye rero batumire shimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro bashobora guhamagara bagabaza ibibazo kizana ivyimviro ndabifurije mwese kugira ibihe byiza mukurindira mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika mugira ibihe byiza
nshuti bakunzi bacu. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at the party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear us yet. Speechless, I'd rather kiss a backpack. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm slow, that's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think I don't care. I don't care when I'm with my baby, yeah.